iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri w3 radio yacu voa.com. Mu gihugu cya Tanzania, leta igiye gucyura impunzi zose z'abarundi babishaka batabishaka.
Tarehe moja mshangae, nasikia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
Uwo ni ministri Kangi Lugola, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Tanzania, haragira ati ntimuzatangazwe no kubona makamyo yuzuye inkambi zose guhera tariki ya mbere z'ukwa cumi zije kubacyura. Turananyarukira mu Rwanda kureba ibihavugwa muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Kwari tumaze kubabwira mu musogongero, rero igihugu cya Tanzania cyatangaje ko kigiye gucyura impunzi z'abarundi zahungiyeyo, zaba zibishaka cyangwa zitabishaka. Avugira mu murwa mukuru w'intara ya Kigoma, ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Tanzania Kangi Lugola yabwiye abanyamakuru ko iyi gahunda izatangirana n'ukwezi kwa cumi. Aya magambo avuzwe hashize iminsi mike yashoje uruzinduko yagiriye mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri icyo gihugu. Inkuru ya James Jovin uri muri Tanzania.
Iyo nama y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Kangi Lugola n'abanyamakuru yabereye ku murwa mukuru w'intara ya Kigoma ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu. Muri iyo nama n'abanyamakuru, Bwana Kangi Lugola yavuze yuko yemeranye na mugenzi we w'u Burundi Pascal Barandagiye yuko guhera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka w'2019 hazobanza igikorwa cyo gutahukana impunzi zikeneye gutaha n'izidakeneye gutaha zose hamwe.
Jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
Ikintu cya mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ni kubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko. Ni kubera havugwa amahoro
warudi kwao. Lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakaokuwa wanarejeshwa Burundi 2000 kila wiki, kwa maana wanaenda.
Ikindi twumvikanye yuko tuzoza tutahukana impunzi 2000 Burundi. Ibyo bitigiri ni kubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo,
uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi.
Icyaro tegeje n'akantu gato gusa ngo abiyandikishije ku bushake bwabo. Iyo ngingo ntayo tuzosubira gukorerako. Igihe bahunga ntibahunze ku bushake bwabo, no gusubirayo bizobuko nyine. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, ikibazo cyatumye bahunga yari intambara, ariko leta yabo itubarira yuko havugwa amahoro. Ku bw'iyo mpamvu tuzotahukana abarundi bose. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitakamba zivuga yuko zitokwemera gutahukanwa ku nguvu kubera icyo bahunze babona yuko kitarakemuka, kandi byatumye bahunga biratandukanye.
Igihugu cya Tanzania tudahishana twako cyahaze cyamaze kuruha impunzi z'abarundi, kuko buriho bukeye ho ni mutahe ko mu bindi bigo atababwira za Malawi turaze ari inkambi za Mozambique, u Rwanda, za Sudani, za Kenya, za Uganda. Na nawe tujya twumva bagenda kwashikimira abantu bibati batani batayi mu giki gihugu gusa nimba sinzi none uko nuno kivuga iki gihugu mu gihe leta bora ko yatumaniwe ni dushikirize UN imenye ahidu twako UN afise uko niyo dufasha nibayirekurire UN ivuga ati bana impunzi twazinaniwe twazirushe nituzikene kuri buno butaka bwacu.
Igihe umuntu yovuga biba yavyake neza ni hamwe mu gihe cyo guhunga bo bagiye inama akavuga ati mwampunzi mwe mwabanyagihugu b'u Burundi manza muhunge n'igihugu cyamara gutekana kuko tufite ingorane muri politike nizamara gutukana sosha kuza kwatora kuko intambara yavuye kuri bo nabo n'ubu yasubiye kuboneka kuri bo nabo none byoboneka gute ko bashaka kudutora kandi nige cyo guhunga bategeza batumenyesha ati ni muhunge. Uri ni hageze ko tujye wako twashaka gutaha kandi utahira muri wa muriro nyine.
Ibi biraboneka nyine ko ahasigaye ko buzoca tuvyuke dusanga abajeketi n'inkoni nyinshi turizwa ku giti kuko nico gisigaye UN nibije mu cyayi turayisavye cyane igerageze idufashe irabe amarira y'impunzi irabe umubabaro w'impunzi.
Kangi Lugola yavuze yuko minsi yose amashyirahamwe afashe impunzi na bamwe mu bitwa baharanira agateka kazi na muntu ni nibo bazibira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo ubwizo mpamvu yagabishije amashyirahamwe umuntu umwe umwe n'abaharanira agateka kazi na muntu kudasubira icyo gikorwa
tare moja mushangaye masukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi
Nimuzotangare kubona imiduga itwara impunzi yuzuye mu nkambi zose guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi
Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika shirika haya na wenzetu mtu mmoja mmoja raia wafanya kazi wanaibuka wanaanza kutoa kauli za kupotosha
harabiyitango na baharanira agateka k'umuntu n'amashyirahamwe nibo bama babuza abantu gutaha bavuga yuko tubatwara ku ngufu ariko ibihugu bibiri Tanzania n'u Burundi byose bishakira amahoro impunzi nako byo batwara mu muriro
inakuwaje sisi tunapowarudisha kule mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao wakati hayo mambo hayapo tena kama kuna mtu anadhani haya ndiye anasema haya natishia nyao ajaribu
ubona yuko ibivyo mvuga ndimo ndabakanga azokuibonera mu kwezi kwa cumi
tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili lazima wote tuarudishe
Munama yabereye mu nkambi za Nduta na Mutenderi yo guhimiriza impunzi gutahuka wa gatano w'indwiheze Bwana Rugora yari yaremesheje gatima impunzi yuko atazotahukanwa ku nguvu ariko munama n'abanyamakuru bibaye ukundi ishyirahamwe mpuza amakungu gita ku mpunzi ku isi yose HCS ntacyo rirabivuga ko mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'igihugu cya Amerika
Urakoze James Joven tuve muri Tanzania tujye mu Rwanda aho bamwe mu baturage banyamasheke mu burengerazuba bw'igihugu bashinja abakozi b'urwego rushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi REG kubaca amafaranga bababeshya ko babaha amashanyarazi ariko amaso akaba yaraheze mu kirere ubuyobozi bw'uru rwego burahakana ibivugwa n'abo baturage bukavuga ko abakozi ibyo ari abateka mutwe barwiyitirira atari abakozi barwo ni inkuru y'umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima
Abo baturage baravuga ko ingo zahuye n'icyo kibazo cyo kubeshywa amashanyarazi nabo bita ko ari abakozi ba REG mu murenge umwe wa Kanjongo wonyine zigera mu ijana aba bavuga ko byatangiye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2019 amafaranga bavuga ko bagiye bishyura kuri buri muturage ari hagati y'ibihumbi 50 na 80 y'u Rwanda
aje abagabo babiri bambwira ko bakorera Ewasa mu cyazo bati ukagiwa amafaranga none se nta kintu mu mpa cy'icyemezo icyemezo nuko tukumanikira cash flow ugamira bayi 2025 bakabaye bayi 2010 bayimanitse umunsi
bambwiraga ko ari abakozi ba rege baje hano cash flow bayizanye n'ibyangombwa byayo baha amafaranga 245 uwabangejejeho nawe muha 5 byose bifata 250 cash flow bayimanika bampa umuriro megawatt ebyiri ndazicana ibyumweru bitatu ziba zirarangiye ngiye kugura umuriro biranga barambwira ngo ntabwo uri muri system nibaza uko ibintu byagenze biranyobera ntangira kubirukwa nko kugeza na n'ubu
mu byangombwa biranga mu bazi z'amashanyarazi bakunze kwita cash power abo baturage bahawe harimo udukarita twa nimero zazo tugaragaraho ibirango by'urwo rwego rwa leta rushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi nyamara nyuma yo kubona ko zidakora bagerageje gukurikirana ikibazo cyabo kugera no kuri REG ishami rya Nyamasheke ariko na n'ubu amaso yaheze mu kirere
nabahamagaye inshuro nyinshi nababwira ati ikarita niko nikwiguyeho umuriro ntikunde bimeze bite akambwira ngo bizashoboka ngo babana ngaha iki cyumwe n'isi ngahe bikeya biranga kugeza amagingo
bambwira ko abanyamuryango ba rege ari benshi ko bahereye ku baba batubanjirije ko batari bashira ko nibarangira batanze dosiye zabo mu kwa gatandatu ariho bazatugeraho mu kwa munani
ibyo bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka ku isonga igihombo ku mafaranga batanze ntibabone icyo bishyuraga
ingaruka zangezeho ni igihombo cy'amafaranga ikintu kubura umudo kandi niwo ndahuriraga noneho abatakinda
nasenye nawe wabura ingaruka kuba wari wizeye kugiye gucana hanyuma nyene ntucane tukaba tuba mu kizimu nizo ngaruka twabura n'amafaranga agapfubusa
birambangamiye kuko ndi mu mwijima nasubiye ku gatadowa kandi nari ntangiye kukavuga
aha rero bakagira icyo basaba inzego z'ubutegetsi
ubuyobozi icyo bwakora ni ukudufatira abo bantu bamara kubafata bakabaryoza ibyo bintu kuko izo kashi pawa zirahari ntabwo rero twazihari
rero twe twareba nyine gutya tukavuga ati sese kashi pawa bazikurahe zinafite n'inomero zikorerwaho niba atari abakozi babo izo kashi pawa bazikura
icyo dusaba ni uko ubuyobozi bwakita kuri rege bukayigenzura cyane kugira ngo yugumye iri rege abaturage babarya amafaranga yabo mu buryo butazi kandi ikibazo cyabo iyo ubibyunga gusunikira undi ayabwirwa n'umwe akagusunikira undi bikaza kubura iki irengero
icyakora ubuyobozi bwa rege ishami rya Nyamasheke burahakana ko abakoze ibyo baba ari abakozi b'urwo rwego bwana rushingwa bigukrema uyobora iryo shami avuga ko uburyo abo bakoramo butandukanye n'uko rege isanzwe ikora
nta mukozi wa rege wemerewe gufata amafaranga mu ntoki ayariyo yose twebwe iyo umuturage kiye kumuha amashanyarazi kujyana imodoka yacu yaba ari depanage yaba ari connection kumuha amashanyarazi bushya umuturage nta kintu cy'ifaranga na kimwe aha umukozi wa rege hari abakozi bamwe na bamwe biyitirira akazi kacu bakajya kubeshya abaturage bakabasha amafaranga ntabwo bikora bonyine babikora n'abakozi bacu abaturage inama nabagira nibatugane baze tubahe amashanyarazi uko tugomba kuyabaha ariko abo bamamyi badufashe tubace
kugeza ubu ubuyobozi bwa rege ishami rya Nyamasheke buravuga ko nta kindi bwafasha aba baturage uretse kuba banyura mu nzira zisanzwe ziteganywa n'amategeko bagahabwa amashanyarazi kimwe na bagenzi babo bandi babisabye mu gihe urwego ruvuga ko ubwo bumanyi bukorwa n'abarwitirira hari abaturage barushinja imikorere mibi itiza umurindi bene ibyo bikorwa
kubera kunanirwa ingendo n'imibyizi tuhata umuntu araza akagutekinika yakubwira ati ngenda yikubonera akagenda agafata no muri bya bindi byapfuye bagiye basimbuza ukamwihera amafaranga akaba ari cyazana bakigeze imuhira kigahita agira n'ubugingo n'ubungi hari imwe idosiye yanjye yahezeyo
Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
urakoze Temistocre tuve aho mu burengerazuba tugarukiye mu murwa mukuru I Kigali aho abahanga mu by'ubuhinzi bavuye mu bihugu binyuranye bya Afrika barimo gusuzuma uburyo bashobora guteza imbere umusaruro w'ibijumba n'ibirayi n'inzira yo kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi mu baturage abayobozi mu nzego zirebwa n'ubuhinzi muri Afrika baravuga ko ibi bihingwa bitunze umubare munini w'abaturage ku mugabane kandi ko bagoboka mu gihe kiki nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Pierre Claver Nyamuro
n'inama mpuzamakungu yerekeye guteza imbere ibiterwa byerera mu kuzimu tuberkire mu gifaransa cyane cyane ibirayi n'ibijumbu abashakashatsi batandukanye bavuye mu bihugu birenga 20 bya Afrika kugira ngo barabire hamwe ingene ivyo biterwa byotanga intererano ikomeye mu butunzi bw'igihugu hamwe no mu gutunga abanyagihugu yatumwe ko n'ishyirahamwe rya Afrika gitaho ivyo biterwa u Rwanda rwafatiwe ko kuko ruri mu bihugu bya mbere byimbura ibirayi byinshi akaba ari nabwo rurongoye iryo shyirahamwe ikigo cy'igihugu citaho uburimyi RAB kivuga ko mu mwaka uheze habonetse umwimbo w'ibirayi urenga itoni umuriyoni umwe ku bijumbo naho nyene ni nk'uko abarimye bivyo bitegwa bobo bavuga ko naho bimbura umwimbo mwinshi uhomba kuko atamahinguriro ahagije hari Joseph Gafaranga atwara imwe mu makoperative y'abarimye
fite rutunganya ibijumba kugira ngo bishobore kubikika nibimara kwera abantu be babikoresha na nyuma ariko ibirayi ibijumba kubera ko bifite amazi menshi ntago bihunikika turifuza rero ko haba ikoranabuhanga byatuma dushobora kubika ibirayi neza igihe bidahari nko mu kwa 8 mu kwa 9 ari bikeya bya bindi twahunitse bikaba byafasha abanyarwanda ubu ikibazo dufite ni imbuto itaragera ku bahinzi benshi
umuyobozi mukuru w'ikigo cy'uburimyi RAB Patrick Karangwa avuga ko leta iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo ayo mahinguriro aboneke ahamagarira abikorera utwabo kuzana imitahe mu burimyi
koko intambwe yo gutera cyari ndende kugira ngo umusaruro wangirika udakomeza kwangirika imibare igaragaza ko by'ukuri umusaruro cyangirika urenga mu 16% kwizana ariko ari ushaka gusanga hari aharenze cyane nko mu nyanya cyangwa ibindi twifuza ko twazageza igihe wangirika munsi ya 5% ukanagira kandi kurushaho kugira uruhare rw'abikorera kurwongera habaho gutanga support yo gutunganya umusaruro kugira ubwishingizi muhinzi n'ukugira ngo umusaruro ushobore kuboneka kuko none inganda zihari zabona umusaruro nabwo birushaho kuba ikibazo zishobora kuba zagira ikibazo cyo kutabona umusaruro uhagije ariko noneho no kurushaho kongera ishoramari rya mu buhinzi kurushaho kubona inguzanyo zijya mu bahinzi no gutunganya umusaruro w'ubuhinzi
yongera koko ubushakashatsi bubandanya gukogwa kugira ngo haboneke ubwoko butanga ibirayi n'ibijumbo byinshi kandi byiza yamara ubwo bushakashatsi abarimye hari gihe bavuga ko bubaha imbuto zitaryoshe
yibaze nk'imbuto ya kirundo n'urugero irera byinshi kuri hektare kandi iraryoshe kinigi irera byinshi kuri hektare kandi iraryoshe hari izindi rero usanga ari nka za Victoria zitaryoshe cyane ahubwo ikibazo tugomba gukemura cyane nuko abantu bagomba gusarura ibirayi byeze neza kirayo kibwirwa neza ko cyeze ari uko ukojeje ho urutoki igikunyuke uruhu ni ruhave rw'inyuma ariko nabagura ibirayi bakaza batanga amafaranga menshi bakurikije uko ibirayi ari byiza
kugira ngo ubukene bw'imbuto z'ibirayi bugabanuke. Charles Bucago icagira cy'umuyobozi mukuru wa RAB yavuze ko hamaze kuba ku bigega birenga ijana byo kubikamwo ibirayi by'imbuto, yongera koko ariko harakogwa ubushakashatsi kugira ngo haboneke ifu iva mu bijumbu.
Muzi yuko politike ku kucuruza ibirayi yavuguruwe kuburyo ubu ngubu ibirayi bijyanwa ku makusanyirizo noneho bigashakirwa amasoko. Ubu ngubu dufite ibigega 110 muri turiya turere tune duhinga ibirayi. Ikibazo kijyanye n'ifu y'ibijumba ishobora gukoreshwa hakagabanywa ifu y'ingano. Imwe mu biganiro byatanzwe byagaragaje mu ngero zishoboka yuko iriya fu y'ibijumba ishobora gukoreshwa. Urundi rugero nuko muri RAB dufite team ikora kuri products zakoreshwa amafu y'ibijumba kigira agaciro n'amafaranga ashobore kuyabona.
Iyi nama igira 11 iba uko mwaka utashe. Hafatirwamo kandi ingamba zo kongereza umwimbo w'ivyo bitegwa. Abo bashakashatsi bemeza ko ari bitegwa bikomeye kuko ari mbombarugo kandi bifasha mu kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi. Pierre Clavé Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turakomeje hagati mu makuru yacu. Kuwa kane w'icyumweru gishize, Gaston Sindimo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi hamwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Pascal Barandagiye batumiye abahagarariye amashyaka ya politike muri icyo gihugu mu nama yarigamije gusuzuma uko bashakira umuti ikibazo cyo kutihanganirana hagati y'abanyapolitike n'abarwanashyaka babo. Mukanya gashize mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye na Ambassadeur Edouard Bizimana, ababaza uko babonye ibyo nama.
Kumva umushinga ntahe yaserukije byo kwa president Gaston Sindimo, kumva icyegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka aba n'umukuru w'umugambwe CNR Agathon Rwasa, ukumva umukuru mugambe sende uri ku butegetsi yitwa Evariste Ndayishimiye, abo bose badahamagarira abanyepolitike n'abari mu ntwaro yuko bogerageza bagahagararira amahoro, bagahagararira imvugo yunga ubumwe ituma abantu badasubiranamo. Ni ukuvuga ko ikibazo bagitegereye mbona yuko kumbure baguye n'abandi basangiye gutwara igihugu n'abandi basangiye imigambwe kuruta iyo migambwe ibiri ngaha gusa tubaziza nk'uko yabisabye, bagahagarika izo zose bituma abantu basubiranamwo, bakicara bo yavuze ati ukwezi kuba gikwiye, bakicara bakiyumvira hamwe n'abandi, bamwe bari muri leta abandi bari mu migambwe iri kumwe na leta n'abari mu migambwe nyene ivuga ibindi byiyumviro, sinkundi cyiyumviro bavuga ngo itavuga rumwe na leta aba namba ifite ibindi byiyumviro by'iterambere ijyanye ku butegetsi, ngira byotuma bose bashyira hamwe kuko bose bava kujya mu itora rituje, bagomba kujya mu itora rituma abarundi babizigira kandi rituma abarundi bizigira amahoro yo ripapa.
Kuri ku bwanyu rero murabona ko ubwo butumwa bubaha akizera ko indyane zari zigize iminsi zizoteba zikarangira.
Ubwo butumwa uko ndabibona nuko bwari hagati, nuko buri hagati y'imigambwe kumbure ibiri CNDD FDD na CNR, yindi migambi nayo yiriho kandi bahora tubyumva muri yo SSRF umukuru wa SNDD ashikirije ngira n'ivyimbiro by'abandi bo bishiramo kuko bose n'abarundi bipfuza guriganiga ubutegetsi kugira amatora yimirije umunsi azoshika aze abantu bose bayizigiye abantu bose batuje abanyagihugu ntibaturature kubera amatora ahubwo bashira umutima hamwe yizera abo batoye amatora.
Ambasaderi Bizimana, namwe ubwo butumwa mwabwakiriye gute?
Yego, murakoze cyane. Nibaza yuko ahubwo ntangwe gushima yuko je novuga ko bumvise akamo twabate hari ikiganiro cyaciye kuri radio nyene turavuga akamaro k'imvugo ihumuriza ngira ngo jembo gayo uko bumvise akamo nabo baravuga bati reka natwe tubishimikire ko jeho byaranezereye cyane kuko buriya yerekana yuko izo mpande zose hari zifise ugushaka yuko abarundi bobana neza boja mu matora batunganye ata guterana igitsure ivyo navyo bifatanye nuko amatora yoca aba neza kandi n'igihugu bivuyemo bakabyemera hanyuma igihugu kigatera kije imbere kuko twarabonye iyo habaye izo ngorane haraba gushamirana hakaba nyene ibintu bitameze neza ku buryo duca dusanga byadusamaje aho gukora ibikorwa biteza imbere igihugu ugasanga twagiye muri ivyo bigafata umwanya kugira ngo dusubire gutora intumbero.
Namwe rero murasaga akizera ko ubwo ruhagara rugiye kurangira?
Jewe ndavyizeye n'ukuri kuko iyo abo bategetsi bose bavuga bati dukeneye amahoro dukeneye ko abantu babana mu mahoro utovyumva sinzi ico yoba yishimikije ego nibaza ko bizokunda.
Tubibutse inshuti mwese ko mwabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Gira, mwiriwe neza?
Amahoro cyane. Ikifite ikibazo yari intererano jenarifise kuico kigani uno munsi nashikirije mutimbe kugire njyane vyamaziba imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma y'amatora mu gihugu cacu c'u Burundi gihere tugise tutezane nazo zorya imishori ya bwa mbere nkoho mbanje gukeza n'imifato leta ifise uno munsi yo kumva bati nubwo turiko tuyaja mu matora nubwo turiko turaterera amatora ubuze amatora afyanga ubuze amatora afite kujya gutora gusa ariko hariho n'ibindi byoza bituma ayo matora agenda neza aho mvuga neza na neza ku kijyanye n'ukundi nashobora gutegurwa mu iteka n'itekana rero jewe icyo nashaka kubwa mbere gushikiriza muri Afurika dusome tubizi dusanga tubizi kenshi bikunda gutera ibyonjyane kenshi abari kwigungira koko basanzwe bategeka muri kino gihe canke abashaka guharanira ubwo butegetsi kubera baba bifuza kuronka inyungu kanaka politiki itanga ariko icyo na ikibanza hagi bwa mbere kenshi iyo amatora ari mukuba ni uko abantu twumva yuko iyumvira ari byo bitegereza kubanza kuja imbere imigambo yacu mu gihugu cacu ngorane kwinshi zikunda kuhaba ni uko imbere y'ibindi byose nta byumviro bihaba mu migambo imigambo myinshi igiye kureba ku mintu yatanguye muri Afurika uko ibintu itangura muri kino gihugu cacu ni uko usanga ari imigambo yatangujwe n'ishavu iyindi migambo nawe ugasanga ihuye kubwirwanya ibanaka iyo migambo rero yageze amatora nta kindi ikora atari kuvuga n'aburi uyu nawe yagiriza uyu nawe ahana uyu rero numva nti icyoza gituma iteka n'itekane riba mu gihe cy'amatora imbere cyangwa inyuma y'amatora ubwa mbere na mbere ubanza agahiga mu byiyumviro ni twebwe dutegereza gufata ibintu mu minwe ni twebwe dutegereza kumva yuko kino gihugu kitagifashe neza abuziku nawe zikurizera byo kituraje rero je ntabwo twakuye ntabwo icyo ntitwagirizwa tubijemo twumva yuko ari akaryo kacu ko gukemura ibyo bibazo murakoze cyane.
Murakoze Gira ivyiyumviro reka bishemeye reka abashingane turi kumwe bagire icyo babivuze ko barashikirije ivyiyumviro vyuko imigambwe abanyapolitiki bo bafise ivyiyumviro bakagwanisha ivyo ivyiyumviro akaba ivyo bashira imbere ivyo bazorangurira abanyagihugu akaba kandi yateye kama abajene ngo baje hamwe n'abanyapolitiki kugira ngo bayage urwaruka nibwo kazoza kejo. Duka ku ijambo ambasaderi Maria Daruzani.
Murakoze ndashimiye umushinga ntahe avuga yuko twokwigisha kuja hamwe kutwigisha kugwanira amahoro ibyo ni byiza mu mupira batera umupira ukubise umwereko umuntu aho gutera umupira ni kosha hariho igihano baha uyu muntu no muri politike ni uku abanyamigambwe ntibagwana n'ivyumviro bahiganirwa ubutegetsi bakerekana programme y'imigambi y'iterambere bagomba kuzokurikiza kugira abanyagihugu bayikurikire ntibagwana rero barahiganwa gusa bagahiganishwa imigambi y'iterambere bafise n'ingene bazoyikora niyo bajana kwiyamamaza amategeko y'amatora rero nkuko umushyantahe arongoye senze yabivuze atabari mu ntwaro haraho kumbure barerega ntibahane ingene bigenda amategeko rero nayahe ahana uwo muntu atanguje umudugararo kuko bavuga yuko badahanwa umushyantahe yabivuze aba umushyantahe rwatse umukuru w'inama nshingamateka ayitegera akanamukuru wa CNL ati abakora ibyo bintu ntibahanwa amategeko rero nayahe nibyo nagomba gusaba yuko ko haje president hakaza assembly hakaza minisitiri wa interior hakaza n'abakuru b'imigambwe bemeze abanyagihugu bamenye kuko ziryokosha ahanwa gutya kandi ribaye polisi ntarire guhigitana ngo mbaze ati ikosha ryabaye igihano ni abantu ntibamenye aho igihano ari ico bazokwigenza neza kandi n'abakuru babo bazomenya ko umuntu baroshe agahanwa mu nyuma atazobakurikira mbona yuko rero abakurikiza amategeko kumbure hari aho batebye isure leta nibaremeshe ibabwira amategeko akurikizwa amategeko bayarenze bahanwe ariko ntihagire abakingira ikibazo bakora amategeko ibyo nibyo bihambaye ahandi mu itora bahiganishwa programme z'iterambere imigambi y'iterambere babwira abanyagihugu mu byerekeye indero mu byerekeye amagara mu byerekeye ubutunzi ati jewe nzo bakorera ibimurantora bagwanisha ntibagwanisha programme bahiganishwa programme bose ku gihugu kimwe bipfuza ko tubamo amahoro
yego merekana
atarimo amahoro ntarama kandi nta yandi mahoro azozana
reka na ambasaderi Bizimana agira icyo avuze ku byiyumviro byashikirijwe na Agira tugakwije ijambo mu kanya gato
yego mbanje kumushimira cyane no ngenda muramutsa ku kandi yavuze neza jewe nibaza ko twahuje kuko nanjye mvuga nti amatora arahera igihugu kigasigara kikabandanya hanyuma umuntu akaje mu matora avuga ati none jewe ejo ngomba gushikana igihugu hehe ibyo rero ni bya bindi byo kugaruka kuri programme y'imigambwe yavuga bati jewe mfishe ibi byiyumviro bishasha nje ku mbona aho bizoshobora gutera kudufasha dutera intambwe imbere hanyuma ikindi kintu yavuze gikomeye cyane nicyo aba urwaruka nabo nyene murabona niko rugize igice kinini cy'abarundi kandi niyo Burundi bw'ejo nkuko tukunda kubivuga barafise uruhara rwabo kugira ngo nibabe gusa baje nyuma gusa mugabo nabo ijimbiro byabo byumbirizwe kugira ngo nabo bagire icyo baterera hanyuma cyane cyane nibaza ko hariho n'ibindi imigambwe ikwiye kwihutira cyane nibyo kuronderera abo baje nabonye urwaruka icyo bokora kuko buriya abantu batagira icyo bakora biyatuma birafite ingaruka mbi ku gihugu kuko baca baba bahitanwa n'impanuka nyinshi ni ukuvuga yuko ikibyo cyose kirabahitana gabuya ati kora ibi kora aya makosha nzoguha ibi
ivyo biri muri vya vyumviro abanyapolitike bushikiriza ukuntu bufasha urwaruka rukava muri ubwo bukene bukava no mu bushomeri
ego cyane hanyuma rero urumva nibaza yuko twese arabanyagihugu arabatwarwa twomenya yuko igihugu ni igihugu amatora ahera igihugu cyabandanya umugambi utsinzwe ejo ugatsinda hanyuma igihugu cyabandanya tukabona yuko igihugu cyacu twogishyira imbere y'ibindi byose imbere y'intara kugira ngo ejo abazovuka abuzukuru bacu abana bacu tugire dusigaho tubashikanye
inshuti muteze amatwi ijwi ry'Amerika turabashimira kuba mwagumanye natwe muri amakuru twongere tunashimire mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri icyo kiganiro amaze kugirana nabo bambasaderi bombi nongere kandi kubararikira amakuru y'ijwi ry'Amerika ribuze kubageraho mu kanya isamoya n'igice ikigali n'i Bujumbura mukomeze kugira umugoroba mwiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma